the monitor. He's out there in the cold for you. He's listening in public to something very, very important.
November 127, Sierra Romeo, can check. 125.7.
I'll try to be back at maybe 2100. He's gone for the evening.
KX56, low up, Alabama.
KX56, turn left, 360.
360, KX56. 2,400 for 17,000.
12,
12, 12, 12,
Reduce speed to 150, please. Reduce speed to 150, 4737, 3.5 miles an hour, runway 3 1 1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1